itangazo ryasohowe n'umushikanganje ajeje intwaro yo hagati n'umutekano Martin Iteretse ryashikirijwe kandi umushikanganje w'ubutungane yamushikiza amanza akizenda wa Republika umugenduzi mukuru w'igipolisi n'ubujeje ibikorwa z'amashyirahamwe yigenga n'imigambwe iryo tangazo rivuga ko umugambwe Senere wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri muri urwo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha rinagabisha cyane cyane umugambwe ari nawo wonyene uri muri urwo runani mu yiri bwataka ku Burundi hamwe n'abahoza mukuru w'inama nshingamateka yamusengenda ku mana ko bokwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka imbarutso y'iryo gabishwa ni kete urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu bya EAC umuryango w'umwe bwa Afrika umukuru w'igihugu cya Amerika umunyamabanga mukuru wa ONU n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu hari mu ntango za kuno kwezi rwandiko rubasaba kuremera leta y'u Burundi kugira inagura amasezerano ya Arusha sana yahambwe muri kino gihe nk'uko bishyizwa n'abavyanditse bagasanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga yamusengenda ku mana yahoze ari umukuru w'inama nshingamateka akaba no mboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zari zimaze imyaka irenga cumi nyuma yo gusinywa mu kwa munani 2002 yabwije ujya Amerika imenyetso yita simusiga byatumye we na bagenzi be batabaza
dushaka yuko atamuntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe umuntu yosubira akicwa cyakangazo cyagapfungwa atamuntu yosubira kuzira byumviro by'ibi abantu bidegembye aba bahunze bahunguke aba bapfunzwe bapfungiye ubusa bapfungugwe hanyuma amatora ategugwe neza tunganywe neza
agatongo rwasasanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe Senze DFDD bamaze igihe bafata harimo guhagarika ibikorwa by'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze atayindi intego bifite atari ugushaka guhebera urubuga rwa politike umugambwe uri ku butegetsi wonyene uko ni kavyiganije urya Amerika
bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politike gutyo ubona amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyine kandi ibyo ntibabitanguye uno munsi kuva muri 2020 wakoze ibyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD
mukete giwe mushikanganje niteretse ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba mugabo avuga ko runani barimwo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi ijwi rya Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye havuyemo leo nsengenda ku mana n'umugambwe Senel abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi leo nsengenda ku mana aribaza icyatumye abategetsi b'u Burundi baba barakurushirizaho kubona mu bandikiwe harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze ko abiyitse imirwi y'iterabwoba igirame y'u Burundi ibyakurikiwe n'iyuga rwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwa 11 ku kwezi
abantu ntibayifashe kumwe abandi babifata mbere nabi cyane bavuga ati n'ahantu abantu bahekuye u Burundi bapakaje u Burundi bahungiye ngo twebwe ibyo nabyo twemera ibi turiko dukoreramo tuzobanira dusaba kwisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi turahurira muri CPGL turahurira muri EAC turahurira n'ahandi hose tuzoguma dusaba n'abandi bafashe
rwasahanura abategetsi kutaba bakananira abagabo bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi kandi nawe wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe
umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego bagenda ahubwo icabakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorereko ahari ingorane bakosore
hamwe leta yo kwica amatwi ngenda ku mana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ivyo atifuza
biramaze kuba henshi mwe nibi abanyagi barashobora kugirisha vuba ati ubukene inzara ubushomeri kuko ubukene buri mu Burundi buri ko butera buba buja muri imwe byo gusega abarundi batari bake barasega yero abantu baze kubaho mwe nuko ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagira amakudeta bagatangura kwiheba ngo bagira imigwi gwana ucumenya ko abantu babasha vuba nibaza yuko abantu baze kubita gashi tugafashanya kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane igihugu cy'u Burundi kibenya bagendwa igihugu cy'u Burundi gisubira kugira ijambo kuko mbende bana ko mu bihugu bimwe bimwe nkariya muri muri Afrika y'uburengero byamaze kugaruka kuri za ntwaro zishimikiye ku gutembera ku butegetsi budeta ya naha bizoshika nyumva ko abatangiye kuvyiyumvira kubikorera iryo ryo twe dushaka kwirinda
leo segenda ku mana yabwije urya Amerika ko yizeye kubona amashyira hamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi yemeza kwikete nk'iri abanyepolitike n'imigambwe bari baryanditse mu 2014 imbere yuko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari mu mwaka wakurikiye Imyerekano yo kuciyamiriza n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryateshejwe byatumye abarundi bangana hafi n'igice cy'umuriyoni bahunga igihugu abagera ku 2200 baricwa nk'uko none yabivuze. Ijwi rya Amerika ryarondeye umushikiranganji niteretse ariko inzego ziwe zatubwiye yuko yari mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi mu nama kugera igihe twategura inkuru tukayishikiriza ntitwari bwashobore kumuronka. Nitwa muronka tuzobabwira uko yatwishuye. Eroje uri ka neza, ijwi rya Amerika.